mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ikamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Amahoro nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'ino munsi, dukomeje kubashikiriza turi mu mihana yacu mu ntumbero yo kwirinda ikiza cya virusi ya corona. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara cy'ino munsi mugiye gushikirizwa na Jo Diane Ninahazi. Ibikorwa byo guharura ibyavuye mu matora mu Burundi byatanguye.
Bateranyije bya mbere tuvuge nk'itora ry'umukuru w'igihugu.
Uyu ni Pierre Claver Kazihise, umukuru w'imirwi utegura amatora mu Burundi Seni, asaba Abarundi kurindira batekanye itangwazwa ry'ibitigiri ifata kibanza y'ibyavuye mu matora. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu. Imbere kuja ku idonido y'amakuru duce ku masonga, mugenzi wacu Aloise Bigirimana abanze atubwira agezeho ibyo ni ku isi.
Urakoze Diane. Turahera kuri iyi nkuru ku Burundi. Leta z'ubumwe za Amerika zirashima amatora yari yatunganijwe mu Burundi. Icegera cy'umunyamabanga mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu ku mugabane wa Afrika, Tibor Peter Nagy, ubutumwa yashikirije kuri wa gatatu asaba Abarundi kumbatira amahoro muri ibi bihe by'amatora. Ku rubuga rwiwe rwa Twitter yagize ati: "Dusaba Abarundi kuguma kucyo biyemeje cyo kumbatira amahoro muri aya matora yabaye agana kuri Repubulika ishingiye kuri demokarasi no kuba bitabiriye aya matora. Asaba kandi impande zose ziherwa n'aya matora kwirinda icyo cyose cyobatera gusotorana mu minsi iri imbere." Ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka zina muntu Human Rights Watch ryasabye kuri wa gatatu abategetsi ba Burkina Faso gutanguza amatohoza yigenga ku bantu 12 biciwe mu ibohero. Imiryango yabo ivuga ko bishwe n'abajejwe umutekano. Abo bagabo 12 bari mu bantu 25 bahagaritswe bakekwa ibikorwa by'iterabwoba. Batowe ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatanu bapfuye mu ibohero rya Tanwalbugu mu buseruko bw'icyo gihugu.
Washington, ijwi rya Amerika.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashikirije kuri wa gatatu ko ashobora gusubira ku nteguro yiwe ya mbere yo kwakira inama y'ibihugu bya G7, abakuru b'ibihugu bakazoyitabira babonana amaso mu yandi. Trump yari yavuze ko iyo nama itekanijwe mu kwezi kwa gatandatu izoba hakoreshejwe ubuhinga bwa video conference kira mukuru w'igihugu ari mu gihugu ciwe kubera ikiza cya COVID-19. Mu butumwa ku rubuga rwiwe rwa Twitter yashikirije ko igihugu kiriko kija mu bihe byiza. Kw'iyo nama ya G7 ishobora kuzobera mu kibanza cya Camp David kiri mu micungararo ya Washington DC aha muri Amerika. Leta Zunze za Amerika niyo yamukiwe kwakira iyo nama uyu mwaka. Umuryango wa G7 ugizwe n'ibihugu by'Ubwongereza, Canada, Ubufaransa, Ubudagi, Ubutaliyani, Ubuyapani na Amerika. Umukuru arongoye abatalibani ashikirije kuri wa gatatu ko ishyirwa mu ngiro ry'amasezerano bumvikanye na Amerika aricyo kizorangiza intambara muri Afghanistan. Ni nayo nzira izotuma abasirikare ba Leta Zunze za Amerika bava muri icyo gihugu. Maulawi Hibatullah Akunzada asaba urundi ruhande bashamiranye gushyira mu ngiro ibyo bwiyemeje. Abishikirije mu gihe himirije ihimbazwa ry'umunsi mukuru wa Eid al-Fitr urangiza amafungo y'ukwezi abayisilamu barimo. Iri tangazo rihuriranye n'urugendo muri ako karere rw'intumwa idasanzwe ya Amerika Salmani Kalizage niwe yafashije mu biganiro byashitse ku masezerano y'amahoro n'abatalibani mu kwezi kwa kabiri itariki ya 29 uyu mwaka.
Washington, ijwi rya Amerika.
Intumwa ya ONU mu biganiro bigamije kurondera amahoro mu karere ko mu buseruko bwo hagati yasabye Israeli kuri wa gatatu guhagarika umugambi wayo wo kwiyomekera ko igice kinini cya Cisjordania. Uwo mu diplomate Nikolai Mladenove yabwiye akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ko mu gihe Israeli yobikora yobirenze ku mategeko mpuzamakungu. Leta nshasha ya Israeli yarahiye ku munsi w'Imana kandi irongoye n'umushikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu yashikirije ko igambiriye gufatanya kuri Israeli ibice 30% bya Cisjordania. intumwa ya Amerika Kelly Craft ahamagarira abanyisiraeli n'abanyepalestina kwicara hamwe bagatorera inyishu ibibazo bafise. Leta zunze za Amerika yarafatiye ibihano umushikiranganji wa Iran ajejwe intwaro mu gihugu hagati, umutegetsi mukuru mu gipolisi hamwe n'umusirikare w'intwaza ngabo. Bagirizwa guhungabanya uburenganzira bwa muntu harimwo no kwica bariko barakora imyiyerekano mu mahoro. Ibi bihano bibuza abanyamerika guhanahana ubutunzi nabo bahanywe, kandi amatungo bafitiye muri Amerika yarafashwe.
Arakurikizwa Challenge Bigirimana kuri aya makuru. Radio Ijwi ry'Amerika ndaributse kwisamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bino byo mutwumva mwe mu Rwanda mutwumva kuri FM 104.3, mu Burundi turi ku 90 ya shortwave kuri metero 45, 31 na 41, ku mugoroba ni metero 19 na 22. Turi kandi kuri ezi tatu akaburungu ryacu vewa akaburungu com na yo adresi ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni vewa radio yacu. Ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi ry'Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Umurwi utegura amatora mu Burundi Seni urashima ugejeje igikorwa cyo guharura amajwi y'ivyaraye bivuye mu matora y'ejo kuwa gatatu. Pierre Claver Kazihise atwara Seni avuga ko ubu uguharura amajwi bigeze ku rwego rw'amakomune, kandi ko hataragera gutangaza ibiharuro mfata kibanza. Asaba Abarundi kurindira batekanye. Yabwiye amenyeshamakuru i Bujumbura imbere y'umutaga kuri wa kane.
Ejo rero harabaye iharura rya mbere hajya ku biro by'itora. Hari amabiro y'itora 144,665. Bahejeje rero baciye bafata ibyo baharuye batangura kwijana ku makomine ariya mu masesi kugira ngo nabo babandanye guharura babiteranya. Ubu rero nka bose mu masesi mu gihugu byashitseyo atari hamwe hamwe gusa bitakunze yo kubinyaruka. Baca batangura bagateranya ubwa mbere ivyavuye mu bibanza by'amatora. Mu Burundi bwose nababwira yuko ari ibibanza by'amatora 383,807. Baje guteranya iryo teranya rya mbere baca bongera rero bakaza bagafata ivyavuye muri ibyo bibanza by'amatora bakabiteranya kugira ngo baronke ibikigiri ku rwego rwa komine. Icyo gihe rero ibyo bikigiri bibonetse niho bashobora kugira ngo babitangaze. Kandi mugabe icyo nakongera ko tugume twibuka yuko n'amatora atatu ni ukuvuga iyo bateranyije ivya mbere, tuvuge nk'itora ry'umukuru w'igihugu bagateranya ibiharuro bagashita ku rwego rwa komine baca basubira bagatangura rero itora ry'abashinga amateka bagateranya bagashya basubira bagatangura rero itora ry'abashinga amakomine. Murumva rero ni igikorwa kinini mugabo rero nabizeza yuko bari kiyo kirakogwa kandi bagifite ku mutima. Igihe byavuye ngo biboneka abenshi b'igihugu babimenye hajya ku rwego rwa komine kujya mukuru wa sesi iyo bahejeje guharura byose byaheze arabitangaza kugira ngo bamenye ibyavuye mu matora ku rwego rwa komine. Naho mu guharura bagira rimwe rimwe mu kubitangaza bitangaza iyo byose byabonetse. Kandi nako ikindi ukuntu kongera ko nuko turi ku rwego rwa komine naho ngenda ikibazo bibaza ngo ni ibiharuro ntabanduka byaheze ni intambwe kuko mu nyuma baca baja ku ntara naho bagateranya ibiharuro byavuye mu makomine.
Uyo yari Pierre Claver Kazihise atwara umurwi utunganya amatora mu Burundi Seni. Tukivuga ku vy'aya matora, abakandida b'imigambwe Uprona yazanye kwikukira na Frodebu yatanguje intwaro rusange muri ico gihugu c'u Burundi bamenyesha ko nubwo bafise ivyo banenga umurwi Seni atamvo n'imwe yotuma ibigiye kuva amatora bitera injyane mu gihugu. Bifuza ko ano matora yugarukana ituze mu Burundi, impunzi zikabona gutahuka n'imigenderanire y'igihugu n'amakungu ikanagurwa. Inkuru ya mugenzi wacu Elo Jolie Kaneza.
Kuri uyu wa kane nkuko amakuru ava mu ntara zitandukanye byemeza hariko hegeranywa ibitegerezi zavuye mu mabiro y'itora. Ijwi rya Amerika ryamenyeye ko hatari hake hagati mu gihugu amasanduku yavuye mu mabiro y'itora mu duce turi kure y'imigwa mikuru y'amakomine yashitse mu migwi y'amakomine itunganya amatora sesi mu bucagu cagu. Cyo kimana ku murango mu gihe cyo kuri uyu wa gatatu abanywanyi ba TNL umugambo gahanganye na Sende DFDD bakomeje guhagarikwa. Hari n'ahabaye imanza zikibiriraho nko mu ntara za Kayanza mu buraruko bubanza mu burengero na Rumonge mu manuko bushira burengero. Hamwe hamwe imanza zararajwe kubera ata amasura nko mu Rumonge naho abanywanyi bagera kuri 9 b'umugambwe SNL barezwa. Reka n'abaserukira bigenga haraho bafunzwe nko hagati na hagati mu ntara ya Gitega. Bahejeje gutora abakandida bigenga co kimwe n'abandi bagize co bashikirije abarundi uhereye kuri Dieudonne Nahimana muto mu myaka kurusha abandi.
Uko vyogenda kose mu gihe cy'amatora nuko abarundi n'abarundikazi bose batahura yuko ataki na kimwe gifise agaciro nk'amahoro n'umutekano. Ibintu byose byoteza gukorwa mu rutonde kandi bigaca mu kugira ngo ntihagire ikintu kimwe cyo tumari mu runda komereka cyangwa mu runda apfa azira gusa yuko bamwe bemeye cyangwa abandi batemeye ibijyanye n'ibyavuye mu matora. Ariko kandi abafite uburenganzira twarungitse mu kuduserukira mu mabiro y'amatora yuko bagira uburenganzira bukwiye bushobora gukurikirana neza ingene biriko biragenda. Nitwabona rero hariho ibitagenze neza naho hariho amategeko abitunganya ingene dushobora kwicira ubutungane kugira ngo dushobore kuraba igihe biba bitagenze neza kugira ngo dushobore gukosora.
Ukwirinda kabi kose na Gasonsi ndimwo umukandida wa Iprona nizashigikiye. Yabuzaje gutorera mu nyakabiga ku mugwa mukuru butunzi Bujumbura havuka.
Kwanga amatora ni uburenganzira bw'umuntu wese. Kuyajamo ni uburenganzira bw'umuntu wese. Uyagiyemo kuyagendamo neza, uyavuyemo kuyavamo neza, udahunganije umutekano, kibiragusha n'idiwa. Kubwacu twebwe tuvuga tuti uko bigenda kose biguma bigora, twebwe cyane cyane nk'umugabo wa Sikana Ikona, umugabo udasanzwe udasa n'imigambwe, ushobora kwigenza gushaka. Turafise ingendo y'iwacu cyane cyane gukingira igihugu izotsinda twebwe tuvuga tuti utsinze atsindire wese natsindeho nibitwura muri exclusion ya seni nibiteriteka igihugu yari kuba byiza seni yuguruye imigambwe yose hamutsinda agatsinda azi ko yabitsinze neza atakariganwa muhugu utsindwa akibonera ko yatsinzwe abarutongeye ko batekana bakarindira ibiva amatora.
Ugutekana na Leonce Ngendakumana nizahamagarira bose. Uwo mukandida wa Frodebu amaze gutora mu ntara ya Bujumbura avukamwo yabiganiriye itangazamakuru.
Atanya gukira ko twese dutegereje kukibanamo mu budasa bwacu tukacubaka tukagisana tukacubaka kikadukingira natwe tukagikingira kikatubera umubyeyi natwe tukaba ababyeyi tudasubire kumva abantu birirwa barakubitwa ntidusubire kumva abantu birirwa barahunga tudasubire kumva birirwa barangazwa ntidusubire kumva abantu bitwa n'ubukene bitwa n'inzara bitwa n'ubushomeri iby'igihugu gisa tubuze byose tubisabikane mu mahoro n'umutekano ari amatora ashobora gutuma abantu bicana nta matora ashobora gutuma abantu bahunga ntaba amatora ashobora guhisha ishombe igihugu cyacu nta matora asubiza iteka igihugu cyacu kibigura cyifashe kibigura cyubashe bityo twese tuje hano twubakire igihugu tubane neza kuko ntabwo tuzoshirana icyo kuntu.
Perezida Nkurunziza nawe yashimagije aya matora kubera imbozi tatu yasiguye.
Amatora atandukanye ku ngombwa zitatu ngo ya mbere amatora we muri kahise n'amatora yabaye anini ya kaji mu kuboko kw'abanyamahanga ariko amatora no mwaka n'amatora atunganyijwe n'abarundi ubwabo batanze uburyo bwabo. Kubwira kabiri aya matora atunganyije mu ndinganizo y'ibizo shingiro Imana isome kibanda cya mbere muri kahise so kujya bimeze. Kubwira tatu nuko aya matora tuyatunganyije ata munyamahanga n'uvuga avuye hanze aje kuyadurumbanya.
Abo banyamahanga nubwo batashitse ku rubuga ibyo ariko birahabera byo babikurikira nye umwe muri bo watari n'ubusanzwe Mike Pompeo umunyamahangajejwe imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu yabivuze ko mu kiganiro yahamenyesha makuru kuri uwa gatatu ku mugoroba. Dushinze ijisho Burundi yaho abatora baroye mu mabiro y'itora uyu munsi ndinginga impande zose kwirinda gusotorana n'ukwemera ko hari amatora ziri njyane n'ukureka umunyagihugu wese gukora uburenganzira bwiwe bwa demokarasi. Kuva Burundi buvuye mu ntambara yahuza imigwana y'abahutu n'igisirikare cyari cyiziziwe n'abatutsi mu mwaka w'ibihumbi 2005 ibaye inshuro ya kane yabutunganya amatora. Ayo uyu mwaka abaye hari ibihumbi hafi 340 by'impunzi ziri hanze y'igihugu. Eroje urika neza Ijwi rya Amerika.
Ano matora yaraye atunganijwe mu Burundi yasanze abarundi barenga ibihumbi 300 mu buhungiro. Iyo bari mu makamba atandukanye wabiteze iki ku mutegetsi azotorwa? Abahungiye imikambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania babwiye mugenzi wacu James Jovin ko ahanini ikibaraje ishinga ari uko baba abazotahuka canke abazoguma muri ayo makambi boshigikirwa.
Kwa tularabu kuna tukwa hunze kutandukanya. Haraba hunze ibijanya na politike. Haraba hunze ibijanya ni mijango ya gumishwana. Kwa matara ajana neza mu Burundi. Awakene imhunze ziri mu nkambi ya ndota zifuza kutaha. Bamwe bifuza kutaha bagataha. Amashira amwe abona yo bafasha akabafasha bakihungukira mu Burundi. Nkuko byari bisanzwe nyine bagomba kwitahira. Hama impunzi nazo zizasigara mu gihugu cya Tanzania. Bagume bazifacha nkuko byari bisanzwe.
Ego abna twebwe twifuza ko amatora yoba neza ariko uko ari karabane uko ashobora kuba neza kose ni nkuko ingorane zozo turavye igihugu cyacu cy'u Burundi izo ngorane ntizizobura amatora uyu munsi abaye neza n'ubu nkajewe kuva nkuze ndavye umwaka imyaka 5 amahoro abayeho inyuma y'indi imyaka 5 haca haba induru nimba nk'umu president abatwaye igihugu atsinze amatora muno munsi inyuma y'umwaka intambara tuzatwumva yerere intambara irasubiye irateye
nokwifuriza ramba arabahungutse babona yuko bahunze nkeka umutekano wabo babufise kuko twese ntitwahunze kimwe hariho nk'uwahunze agatoteza hari n'uwahunze nkeka ibyiwe twese ntitwari bamwe mbwira ikintu nifuza nibategira amatora meza ababere meza jyewe nanjye numva yuko kubera ntaho ndashaka gutaha kuko icyo nabonye nari narabonye n'ubu rero ntacyo nshaka mfise akana kanjye k'agahungu kamwe kakuzukuru niko twazananye ndagasabira amahoro kuko kwiga karonka nka kakigira hejuru nkabona yuko kigiye haruguru none ndagatahanye nka cyenda kaburana sino bamombye kandi nari narakazanye aho kweri cyo ndasabira neza Burundi ko bwokumerera neza mugari nange leta ya Tanzania kabira mayo mba ndibere ko nta ndaronka nta
kubintu byerekeye amatora turabishima cyane atwebwe impunzi turi hano mu ino kambi ya Nduta ariko twifuza ko yoba neza ntangere atwebwe abantu turi hano bamwe bipfuza guhunguka abandi tukipfuza kuba tugenda kubera dufise ibibazo bigenda bitandukanye hajewe mumva ndi mumvuge hano je nta bintu byo gutaha bindimo na gatoya sishobora numva yuko muzondabira uburyo mukaguma mu dufashanye nkuko byari bisanzwe ku ruhande rw'abazotana abo bagashikariya bakabafata neza uko bisanzwe ariko twebwe ntikwifuza yuko umengo ari umuntu yozova mu Burundi hagize ibihinduka ngo dusange hano oya kuko hari abantu benshi baza bazanwa n'ibintu byo gukinisha mwebwe ababyeyi umubyeyi uwe ni kazunenga baje kubaderanja atejwe ndagiye eje akagaruka bijya bintu biratubabaza
nasaba yuko amatora yogenda neza mu Burundi hari abakeneye gutaha bagataha mu mahoro natwe rero tugomba kwisigarira ngaha leta ya Tanzania ikadufata neza ikaduhura rero n'uburamuko ikadufasha nk'uko bikwiye bishobotse bakatwunguruza bakatulabira handi hantu tujya kuko no mu Burundi baradusanga ngaha kutwiciraho ibyo nizi nagomba yuko yubone yodufasha hanyuma rero amahoro tukayaronka twebwe tugomba kuguma ngaha turimo turatera tunasaza abaremavu ngaha turabafise cyane cyane abaremavu nibo batugora guhungisha iyi ntambara iteye twasaba rero nk'uko twamaze gusimba batwereka ikibanza nyamukuru twicaramo hama twigumire mu buhungiro nta kundi k'amatora yo mu Burundi yoba neza kugira ntagire injyane zisubira gutera
amatora abaye agenze neza kandi turabyizeye kashobora kugenda neza abazohunguka barazobakira kandi yuwe ni nkuko yama ibakurikirana izorushirizeho kuko avuye ngaha mu nkambi akagenda mu Burundi ntaca aba yararinye azoshikajya ni nkuko yuwe ni nkuko ibandanye dufashiriza ngaha iyo bandanya ifasha abo ariko barahunguka na Burundi na cyane cyane urabona nko kuba ushitse mu gihugu warumaze nk'imyaka 5 wari nyuma yacu ubuzima bwaho ni gutangura bushasha icyo rero tugagisaba yuwe ni yuko yobandanye bafashiriza mu Burundi wabagiye natwe twaba dusigaye ngaha natwe kandi bandanye idufasha mbere tukavuga ati twisunze kubera iyi nkambi yo biri ngaha hafi yuko bashobora no kutwunguruza ku bantu natwe twaba dusigaye ngaha
nakene mu kicanda hava incandazi naje ikintu nosaba leta ya Tanzania ko yogomeka duhuburaro twebwe tudafise yo duhunguka tuzoja tumeze nkuko tutahafise kandi nta naho dufise nyene nitwumva uyahubwo bazona twunguruza gese nifuza ndi gusubira Yes, ako banyunguruza nkabona akana kanje ko kateye imbere kakagendere nkabona ko kazongerira kamaro kubera ndagafisa ari kamwe yuwe ni nayo igumi dufase idufate mu mugongo kuko nta handi dufise tujya tuzoguma mu maboko ya yuwe na leta ya Tanzania
wegwe turafise ikintu tuba twarahunze cyatumye duta ibyacu ariko ntitwifuza gusubira aya makiri ya gihugu nko mu bantu bazoguma hano mubandanya mudufashe ko bisanzwe cyane mukaturabira ubundi buraro two kwigiramo kugendamo aho mu bantu mutugiriye neza cyane ubwo rero ku bantu bazuba batashe bahungutse dusaba yuko natwegwe ko badusigaye hano mudufashe ko bikwiye mukadufasha nkuko byari bisanzwe
rero turasaba yuko amatora yogenda neza kubera inyuma y'amatora yagenze neza hariho abashaka gutaha n'abashaka kuguma ngaha kugira ntibizobe nko muri 2025 mu 2015 hanyuma kuri twebwe tuzoba dusigaye ngaha bakaturonderera ubuhungiro bwiza kuko ibibazo biratandukanye by'abantu twebwe ntidushobora kuba twohunguka
Abarundi bahungiye mu kambi ya Nduta nabo iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bifuza guhunguka mu gihe ano matora yuvyara ihinduka rifatika kuri bo barisiguriye mugenzi wacu Vedaste Ngabo
niteze yuko hazobihinduka kugira impunzi twebwe turi ngaha mu rusenda dushobore gutaha icyo notera kamo nuko gusa kimwe seni yoraba ntihagira hengamira kugira abarundi turi mu kambi dutahe turifuza ko impinduka mu gihugu tugataha tukava iwabo wa mahanga
ukuri je icyo niteze ko amatora agenze neza twebwe abarundi bo mu nkambi ya Rusenda twogirirwa ingufu zose tugahungurwa kuko kuba twitwa impunzi ntabwo ari ikintu kiduhesheje agaciro kandi ntitunezerewe dusaba ko amatora by'ukuri bo hagarira amatora seni igahagarira amatora bijya by'ubusuma by'amabivugwa ntibihabe hama natwe tukaraba ko twosubira mu gihugu cyacu cy'amavuko cy'u Burundi kuko tubatekejwe ko amatwitwa impunzi twamana intekera ku mutwe dusabye ko seni ibe magabo ikoresha ingufu zose zibaho n'ukuri amatora ntiyibwe intahe aho ishize uwatowe nawe ahagarare magabo yibuke ko natwe abarundi turi hanze dukeneye kubaka igihugu cyacu cy'u Burundi
n'impunzi yahungiye mu gihugu cya Kongo ndifuza yuko kwanza yoba amatora meza cyane ari yatsumba yandi yoba yarabaye hama uwo bayatowe wese agatogwa biciye mu muco hama abo babananiwe nabo barushijwe nabo bagashyiraho intahe ishize kubwira umuperezida tuzoba turonse abashe natwe kutwibuka nka twebwe impunzi twahungiye mu gihugu mu bihugu bitandukanye mbese n'icyatumye duhunga akarondera bajya abantu bose sana sana bajya abandi banyepolitike bajya abo mu ma societe civile bagize uruhara muri troisième manda bo zijya ntambamye zabitumye bikavaho bakicara bakaganira kugira umurundi wese yahunze igihugu yataye igihugu abashe kugira hane gutaha mbese twaragiye twumva yuko habaye n'imigwi igwana niyo migwi igwana nayo bakayirondera bakicara hamwe kugira nayo bashe gutahuka mu gihugu kuko twese turi abana b'u Burundi kandi ntitwipfuza yuko twohera hanze
abantu turi hanze urabari mu mpunzi canke abagwanyi bari hanze turipfuza yuko amatora yoba huboneka umuntu kwera ashobora kugarukira kuri abo bantu bose kugira ngo nabo babe mu mahoro batahe kandi bashikira mu mutekano mu mahoro nta nkomanzi
twipfuza yuko amatora i Burundi yogenda neza bakaraba ukuntu bo bitunganya abantu bajejwe ubutungane bagakurikirana amatora akagenda neza uwo bazotora wese azotsinda amatora abe nta kundi tumwemere adutware icyo twashaka gusa nuko dutwara neza akabandanya ateza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi agwanya ubukene mu Burundi akwiragiza amashyirahamwe mu gihugu cyose mu Burundi hagati na hagati arabukunda amashyamba yasahiriza akayafasha udufaranga biteza imbere akazara bafashisha nyine abahe n'ibitungwa borore
iyo n'impunzi y'umurundi yahungiye mu ikambi ya Rusenda muri Kongo nta kintu kinini niteze kurano matora kubera ko ngize numva iyo numvirije amaradio biko biravugwa ndumva ko umugambwe uri kutegetse ari watunatumye duhunga none munsi utarahindura imvugo atamvugo nziza urakoresha mperereje kumva nk'ibiheruka kuvugwa na Evariste asanzwe uzosefe amatora mukuru w'igihugu narumvise katatandukaniye na nkuru nziza kuko nk'umuntu yamaze kuvuga yuko umugambwe wiwe ari umusozi gucero gatamuntu ashobora guhinda umusozi ushobora kukumanyukira ko ukakwica nace mbona yuko bya bindi nyene 2015 2010 eka n'imbere yaho ari bya bindi nyene ndabona yuko niyo abarundi bo kwitonda bagatora uwo bipfuza toshoboka kwa mutangaza ari bwa busuma akabimbonera kuri zubandanya gukora ibara abasendedi bazubandanya utoteza abandi bantu bose batavuga rumwe
bivanye nuko twavuye mu Burundi twankagatotezo
mugihe inzego vyoshika zigahinduka turashobora gusha dusuka tugataha tukaje kwa kigihugu cacu ariko icyo no havambesha cyo bigumye uko byari biri aho urumva ko nta wavaza kwita mu mitego kandi yari yamaze kuyicika bigahinduka turataha ariko bigaguma uko byari biri n'ukuri simba ko umuntu havuga ko yotaha bo jewe nkuko tugenda turumva inkuru nyene abasigaye batubwira turumva ko bari zigiye ko gwasa ashobora kuba yotsinda bishitse rero agatsinda tuzuba dutashe ariko hagatsinda muri bajye bari basanzwe n'ukuri ntidushobora gutaha
nta cyiza kinini tubyiteguyemo kuko ubugushikwa amatora ariko araba ariko hari abantu benshi bakiri hanze y'igihugu basha kujya mu ayo matora bahunze kumva z'umutekano wabo ariko bitakunze ko ajya gutora ayo matora turumva ko atari aya bose kuko hariho abatari abayarimo kandi ari abarundi nabo hariho abo tuzi ko abanyepolitike benshi bari hanze y'igihugu babwiza ko bari mu gihugu naho kugira bitegura ayo matora biragoye rero kugira ngo abantu baje bakundi bivuye muri ayo matora mu gihe hariho benshi batari muri ayo matora kandi twarumvise ko hariho n'abarurizi mba makungu babwiza gukurikirana ayo matora atemerewe kuza gukurikirana ayo matora kugira ngo abe mu mucyo ibiyavuyemwo bibonekane ko atamanyanga n'ubusuma burimo ibizavamo nta kinini tubyitezemo kuko turabona ko hari bitakuze byagwiza gukorwa kugira amatora abe meza yubahirize bose
Tumukuri mukurikirana ibiganiro kuri radio ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu arese ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita shortwave ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,460 na kilohertz 17,530 Radio Ijwi rya Amerika, Radio yanyu.
Ubu naho duhe ikaze mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana atwibutse ibyaranze uno munsi mu mateka.
Uko itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'1936 i Londres mu Bwongereza hateraniye inama mpuzamahanga yemeje ishyirwa mu bikorwa ry'amategeko arengera inzovu n'inkura zo muri Afurika. Icyo cyemezo cyafashwe kubera ko ikiguzi cy'amahembe y'inzovu kimwe n'ay'inkura kiyongeraga ku masoko bityo bigatuma zihigwa zikicwa ubutitsa. Abahagarariye za leta z'ibihugu byinshi byo ku isi bari bahuriye i Londres bemeje ko inzovu kimwe n'inkura zo muri Afurika zigomba kubungabungwa. Mu bihugu byashyize umukono kuri iyo nyandiko harimo Afurika y'Epfo, Ububiligi, Ubwongereza, Misiri, Espagne, Ubufaransa, Ubutaliyani, Portugal na Sudani. Nk'uko bigaragazwa n'ishyirahamwe rirengera ibidukikije WWF mu mwaka w'2010 n'ibiri inkura 668 ziciwe muri Afurika y'Epfo muri uwo mwaka, inzovu 600 ziciwe muri pariki y'igihugu ya Budanjida muri Kameruni, naho muri pariki ya Zakuma muri Chadi ahari inzovu 4,000 mu mwaka w'2011, ubu hasigaye inzovu 400.
Akaba ino ngaha duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi. Mwakoze nshuti bakunzi, mwari muduteze amatwi muri rya nini. Kuri mikro mwari kumwe na Diane Nahaze yabateguriye, yongera bashikiriza ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi cegeranijwe na Magbire ya Bero. Twempi ku izina rya bagenzi bacu twifurize kugira umunsi mwiza.